Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 2 y'ukwezi kw'icumi mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Imbere yuko tubashikiriza ikiganiro mu isanga cyacu cyo munsi, twashaka ko bashikiriza inkuru iteye agahinda y'ubwicanyi butagira izina bwaraye bubereye mu gisagara cya Las Vegas, aho ni mu ntara ya Nevada, aho abantu bari mu gitaramo cy'umuziki barashwe n'umuntu yari mu hoteli Mandarin Bay ku igorofa igira 32. Amakuru ariko yatangazwa n'igipolisi avuga ko abantu barenga 50 bishwe n'uyu mugabo w'imyaka 64 yabarashe akoresheje ibikoho otomatika. Abantu nabo barenga 200 bari mu bitaro muri iki gihe. Igipolisi kimenyesha kandi ko uyu mugabo Stefan Paddock afite imyaka 64 muri iki gihe nawe nyene yishwe. Hanyuma abapolisi bakaba ariko barasaka basatse mu cumba yarimo muri yo hoteli, bakaba batoye umukimba w'ibigwanisho. Igipolisi kiriko kandi kirarondera umufasoni bavuga ko yabana na Paddock kugira ngo kironke amakuru kurushiriza kuri uyu mugabo Stefan Paddock. Igipolisi kiratangaje kandi ko kimaze kumenyaho uyu mufasoni ari. Tugarutse rero ku kiganiro muri sanga cy'umunsi. Nkuko byatangajwe ku munsi wa gatanu heze, urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu rwarafashe ibyemezo bibiri byashyikirijwe ku ruhande rumwe n'ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ishyirahamwe rya Afurika ku rundi ruhande. Urwo rwego rwariko rwihweza ibyashyikirijwe n'umurwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu batohoje ibyaha by'ubwicanyi byakozwe mu Burundi. Raporo yabo bahinga yavuze ko mu Burundi hakozwe ibyaha bikomeye by'ubwicanyi kandi no muri iki gihe bibandanya. Abo bahinga baca baterakamo gasaba ku rwego gushyira mpunza bakungu rwita hagateka kazi na muntu rusaba ko sintare mpunza bakungu yotohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urwego rw'ishyira hamwe mpunza bakungu rero ku munsi wa gatanu igenekezo rya 2019 ry'ukwezi kw'icenda rwarafashe icyemezo cyo kongereza igikorwa cy'umurwi yatohoje izo byaha mu kindi kiringo cy'umwaka umwe. Iyo ngingo yafashwe umunsi umwe inyuma yaho ku munsi wa kane igenekezo ya 2018 ry'ukwezi kw'icenda. Urwo rwego nyine rufatiye icyemezo cyashikirijwe n'ibihugu byo muri Afurika bisaba ko harungikwa mu buryo bwihutirwa abahinga bazokorana na Leta y'u Burundi hamwe n'inzego zishyira mu mpuzamakungu mu Burundi kugira ngo ibyaha byakozwe bitohozwe. Icyo cyemezo kivuga ko bizoba byatohojwe bizoca bishikirizwa abategetsi bajejwe ubutungane mu Burundi bazoca bashinga umurwi wotohoza ukuri kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bakubitwe intahe mu gahanga. Ivyo vyemezo rero bisa n'ibitandukanye cyane cyane ku byerekeye ukuntu bizorangura icyo gikorwa cyo gushira ukuri ahabona ku byerekeye ivyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Leta y'u Burundi iramaze kwiyamiriza icyemezo cyashikirijwe n'ishyirahamwe rya Buraya gisaba kongereza igikorwa cy'umurwi w'abahinga ba ONU batohoje ubwicanyi bwabereye mu Burundi. Leta y'u Burundi irega urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu ko ruriko rurakoreshwa n'abanyapolitiki mu gihe abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bavuga ko icyo cyemezo cyashikirijwe n'ishyirahamwe rya Buraya kizotuma ahubwo abazokwagirwa n'izo zaha bakubitwa intahe mu gahanga na sentare mpuzamakungu. Uyu munsi rero twatumiye umushikiranganji w'Urundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi yarishikiye i Geneve hafatiwe ivyo vyemezo. Muriwe neza umushikiranganji Martin Nivyabandi, muratwumva? Turi kumwe n'abandi bashinga ntari ko twashaka ko umushikiranganji w'Urundi abanza kutubwira mu majambo make ukuntu bakiriye icyo cyemezo. Reka dusubire turabe ko ari hari mushinga ntahe n'ivy'abandi Martin. Numva ivyo mabikorera gona natoga tubagaruka mu kanya ku mushinga ntahe Martin n'ivy'abandi, ariko turafite n'abandi batumire babiri. Twatumiye professeur Deogracias Ntinahamira. Mwiriwe neza mushinga ntahe Deogracias Ntinahamira.
Ndagwaye mwiriwe.
Murakomeye?
Yego
me umushantahe de Gracias Ntamira ari mu Burundi twatubi kandi umushantahe Leonard Nyangoma umukuru mugambwe Sendede yigeze kandi no kurongora urunani Senarede utavuga rumwe na leta y'u Burundi yarigeze kandi kuba n'umushikiranje urundi ajejwe intwaro hagati muri we neza umushantahe Leonard Nyangoma
amahoro neza Frederic boneho na karyo kuramutsa abarundi ndabarumutsi na mutso y'urukundo n'amahoro abarundi bose bariko baratwumviriza eka naba mwatumiye muri iki kiganiro
murakoze ndabona telefone y'umushinganahe n'ibyo abandi turaboneka neza ariko turamufite ku murongo sinzi igituma tutariko turamwumva reka rero dutangure kuri mwebwe mukanya turamusaba ko twa twamutumiye mu minota 10 yonyine ya mbere kugira ngo adusigurire ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ibyo byemezo ariko nagomba dutangure kuri mwebwe mu Shinganahe Nyangoma Leonard mbega n'ubwa mbere urwego nk'urwo rushikiriza ibyemezo bibiri bifise intumbero imwe ariko bifise inzira zitandukanye ivyo bintu mwa vyakire gute
akoze Frederic twebwe ku ruhande rwacu cyane cyane rwatavuga rumwe na leta ndi twavyakiriye neza cyane twavyakiriye neza ariko igihambaye nuko ikibazo cy'ubunyangwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi kitakiriye ikintu kinyegeye ubuhu kirazwi bitewe n'ubuhinga bwa none bugezwe ko bwagurukana bumenyi bitewe n'amashyirahamwe ahandi agateka kazi na muntu yavutse mu Burundi kuva mu myaka 90 jewe nimwe bafashije gushinga igiteka ishyirahamwe ryitwa iteka rero igituma ikintu dukeneye twona nifuza ko twoganira tworaba imisiguro iyihe yo yerekana igituma bafashe ingingo zibiri ngo zitandukanye cyangwa n'imagiriranire hanyuma nibaza ko Frederic nticoroshe gusigura niyeta kugira abantu bacumve turabe icigwa twokuramwo ka Burundi ka Barundi ka Bunyafrika mumpa ya kanya rero noshobora gutanga jewe isiguro kuko nabibonye ibyatumye bafata bashinga imigwi ibiri bitari bikenewe kuko
egome iyo siguro ndabona nkuko mubivuze birakenewe ko umuntu yo yica hijya no hino kugira ngo tahure neza atomure neza ivyimvyo vyiwe mukanya rero ndaguha ijambo ariko ndabona umushikiranganje Martin n'ivyabandi yagarutse ku murongo mwiwe neza umushikiranganje n'ivyabandi
mwiriwe Frederic Nkundikije katarahaye mwiriwe canke mwaramutse bivuye naho bari abari kwa rumviriza juu ya Amerika
igome murakoze kuba mwitavye ubutumire twabahaye nashaka amaja mu makeyi mu kanya gato mutubwire ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ivyemezo bibiri kimwe cyafashwe ku munsi wa kane ikindi ku munsi wa gatano w'indwi iheze mu kanya gato cyane
murakoze nkumbura abantu kugira babanze baronke umuco twebwe leta y'u Burundi yari i Geneve hanyuma nuko mubizi ishyiramwe rya buraya ryari ryateguye ingingo ineguro y'ingingo bateza gushikiriza akanama kajejwe iby'agati y'akazi na muntu iyo ngingo bari bayiturungi ineguro yayo bari bayiturungikiye muri leta y'u Burundi turayikorera ko aba nkuko bigenda rero ibihugu byose usanga bikorera mu turere bisanzwe biba birimwo hari akarere ka Afrika akarere k'Iburaya akarere ka Aziya cyangwa akarere ka Amerika iyo hari guca akarere ka Amerika y'epfo akarere ka Buraya turagera turicara rero turabereka turasigura turabereka ukuntu byacyo akazi na muntu katekaje imbere turabereka rya raporo yakajya kanama kari karongo na ugeriguze kakoze bitarimwo biratomoye na kare twetwa twanayiyamirije tubereka yuko EUNID yari yakoze igikorwa ahubwo kuba gikoze nabi gusa kuko ibyarimwo wabona yuko bidahuye n'ukuri tukana turanabeka yuko na raporo yashikirijwe na kajya kanama kari hagezwe no mu nabajya bahinga ari ngo bawugere guzi yakarongoye bimuye ibisanzwe biri muri raporo ya UNIP rero abanyafrika turabasigurira nabo baratwumva baje kutwumva bati niba ruko bimeze rero reka tubafashe twumvishe bene wacu b'abanyaburayi yuko ijya rito kubihoteza bariko barabagirira ibyo ariko barabakorera atari by'ukuri atandi makomisiyo kuza kugira mankete akenewe mu Burundi turaje hamwe rero turabereka cyane ati nta nibindi bintu binakeneye kuko mu Burundi ibintu biriko biragenda bitera bije imbere mugabo barabatirika rero nta gihugu na kimwe muri Afrika nta kimwe iburaya nta gihugu na kimwe muri Amerika n'ahandi kidafite ingwara z'ibyabijyanye n'ibyabateye akazi n'abantu barategura n'abingingo rero bibaza yuko yoshimisha n'abanyabura tugahurira kuko byahora biko biragenda igihe bemeye
ariko iyo ngingo iyo ngingo abanyaburaya ntibayishigikiye ikintu mwibaza cyatumye batayishigikira
niki twaramaze indwi yose turiko turaharira ariko ukabona yuko hari akantu binyegereje cyane cyane icyo twabonye ni uko bari bashimikiye kujya mu gihe babongera ikiringo kubera iki mushaka yuko babongereza ikiringo nta bindi bintu birebire bariko barashaka ntahegiye abarundi bahera bashaka amakungu ahendwa ni uko bavuga ati reka ibyavuye muri iyo raporo bigende muri ya sentare mpuzamakungu abanyafurika nabo bakababwira ati no nta kintu kihari nta kintu kihari nta link nta liaison ihari hagati ya Conseil des droits de l'homme n'ibijyanye n'ibya CPI n'ibijyanye n'ibya Conseil de sécurité bati twebwe rero reka tubashikirize ingingo ijyanye n'ibyofasha u Burundi bati ibije gufa kubafasha nimba ari amatohoza yo mu Burundi inzego za leta ziyakore bafadikanije nkumbura aho hantu bibaza yuko abarundi baba baratinye baze babereka ubuhinga bwonyabwo bwo kubikora neza
mu kanya gato cyane rwose mushikira nganje mu kanya gato ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyiramo ry'uburaya rishaka ko inzira ikayo gutohoza canke ko ivyo birego bija muri ya sentare mpuzamakungu hari ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyiramo ry'uburaya yifuza cyane rwose ivyo bintu canke no kubera iyo shyiramo ry'uburaya ribona amabi canke ubwishaje ukorerwa mu Burundi
afundi kije badasoze ariko baratwumviriza urazi icyo bita Conseil des droits de l'homme yasubira icyo bita la Commission des droits de l'homme la Commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politique igikoresho cyo gucinyiza ibindi bihugu igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko umengo ntacho bamaze ahubwo ni uri gihanga cyane cyane ibihugu bya rutura
ndona umurongo umushikiranganje n'ivyabandi usubiye kugenda ariko nibaza ko nakanya kari kagiye ikibazo cyo nyine twashaka kumaza nuko niba leta y'u Burundi zo kwemera izo vyemezo vyose bibiri niba zo kwemera ko ikiringo kibandanya ariko nagomba ngaruke kwa tibiri bacu bo mu kiganiro cy'umunsi na mushyana hege Gracias Ntamira n'umushyana hege Nyangoma Leonard reka namwe mushyana hege Gracias Ntamira tubahakanya mutubwire insiguro muha ibyo byemezo bibiri byashikirijwe mu ndwi heze n'urwego rwawo ni rujejwe agateka kazi na muntu duga kwijambo
ego cyane Federico nukuri izabaye mu ndwi heze ku Burundi nimbonekarimwe n'iminsi yose itamenyereye kuronka amarizo bityo abiri mu masaha atarenga 28 n'igitangaza mugabo ikibabaje cyane ni uko cyane cyane iyo yindi yaje kugira ngo ibuze iyindi gukora kuko ari zibiri biragoye kubyemera zose biragoye no guhitamo urahitamo imwe kero nibaza ko bazava bakomboka abandi bakabisubiramo bakabyimbira kuko aho ni ibintu rero bitatari byaboneke na rimwe ubu nta n'akarere bivuze dushobora gufatira koko bakarabaye ibyo byo byose ni igitangazo icyo rero umuntu yobona ni uko igenteguro y'abanyaburaya ishyigikira raporo yari yatanze rya komisiyo ya mbere ijya komisiyo ya mbere nayo igafite ingorane ikomeye cyane yerekeye kuri nta kuri kuri urabyumva nibyo bituma n'europeyeni ishyigikira yuko bayizi yongera ikiringo kugira ngo abe ariyo igenda gusubira kugira iyindi raporo urumva ntinasaba ntiyemera nuko bashobora batora n'iyindi komisiyo kuko abaje kugira ngo ndetse bo barahari bo basaba ngo barakomeze baryenyine bavuga bati agire abandi nibo bavuga ati cyumvike abanenzi bo kugira ngo babikunde ibyo rero nk'uko umushakanzi yagiye kubivuga aravuga ati icyarabaye igikoresho cya politiki kirimo akagaye kirimo abantu hirya no hino bakora ibintu bidatumbereye bakaribaza rero urabona nk'ubu ugiye kwiyogereza uko jewe nufata ibya komisiyo no kuvuga irerekanye n'ukuri ubu komandi tunavuga ngo la faiblesse de décision donc on dira sora uyu ngo decisione ije yandere isohoke ngo bareke ngo bure kuyemeza ubwo nyine bakemera ko hazi yindi kandi yindi batamaze kuyivuga hanyuma batavuga ngo rero birababaje cyane kubona umuntu agire yindi muri ibyo bidemontaje ikindi izo ngiye no kwita parisiyalite guhengama bavuga ko bakibona ko bari nabo bahengani hanyuma ukabona abandi nabo batora ikintu babwiye ni abatora kubona batora uko hanyuma mu mwanya bagasubira agatora ukundi utabona ko ahubwo ikintu
Nkuko nabivuze ibyo byose nta muntu atazi ubu ku isi agateka ka muntu agenda kariko haranywa karahunyangwa mu Burundi abantu ibihumbi amajana mirongo itanu bahunga nta muntu n'umwe yashaka guhungira hanze kuba mu makambi nkuko bagoreweyo nkuko mubyumva abantu banyuzwa abantu bicwa ku munsi ibyo ni ibintu biriho kandi bizwi ikisiguro n'ubuhanu buvuga ko hari isiguro zibiri ubu hari abategetsi b'ibihugu muri Afurika binuba cyane ijya sentare mpuzamakungu impanabyaha mpuzamakungu ku mbago zitandukanye n'ubuga muri aho hariho abategetsi bemera demokarasi bubahiriza agateka ka muntu n'uvuga nka Afurika y'epfo ariko bakabona yuko ijya sentare CPI mpanabyaha mpuzamakungu ikurikirana cyane cyane abanyafurika gusa hanyuma abazungu bakoze ibyaha by'agahumira bunwa ikabareka murazi inganda zatikiye muri Libya muri Iraq arabonye ifatwa rya Bagbo perezida Bagbo n'abandi hakaba rero n'abandi bategetsi batwaza umukazo bahunyanga agateka ka zina muntu nko mu Burundi canke no mu bindi bihugu ariko bagatinya rero yuko hashobora gufata ingingo zobakurikirana ku buryo CPI yotanguza n'amatohoza hanyuma bamwe bakazokwagira ibibi bakoze ibyaha bakoze bagaca rero bagira intumbero yo gukingirana ikibaba ariko bo benshi icyo bahuriza ko abo bategetsi batwara neza n'abandi bayobora nabi abanyagihugu babo icyo bahuriza ko nuko babona yuko CPI yatanguye ibikorwa byayo isa n'ihengamiye ikorera cyane cyane ku bya politiki isiguro yindi nuvuga ya kabiri bo icyo mvuze kirafasha Burundi gukwepa abategetsi bo mu Burundi gukwepa gatonya ijya sentare mpuzamakungu niyo ntumbero nicyo kiyirinda inyuma y'ibyo cyane cyane naho batagombye kubivuga isiguro igira kabiri nk'uko nubivuga ni uko ibintu ubu ku isi bihinduka cyane rwose kuva mu myaka ya 1990 aho Uburusiya busambukiye za leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zisambukiye ku isi hasigaye higanje ibihugu bya rutura gusa byo mu burengero byo mu Buraya Amerika na Amerika ya ruguru ku buryo icyo bashaka cyose cyara bagomba kukwica warapfa ugapfa ugahera ariko ibyo bindi bihugu rero ntibyicaye harabonetse haravutse ibindi bihugu Bushinwa n'Uburusiya n'Ubuhindi Iran birakomera birashingana ndetse n'icyo bise umugwi wise BRICS ku buryo rero nabyo bifise ingufu
izo siguro zose zibiri mutanze tubura zigera ko mukanya reka duhe n'ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Juvenal. Mwiriwe neza Juvenal.
Mwiriwe.
Muri he Juvenal izina ry'ikirundi muri hehe mu kanya gato mu nyarutse cyane?
Ejendi ikarusi nyarukere.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Ejendi nagomba gusikiriza n'ubujyanye na bya resolution 2.
Mhm.
Nsanzwe resolution 2 zimaze kuba hari habazemera hakaba nabandi hariho abafise abemera resolution ya mbere hakaba nabemera resolution ya kabiri. Rero mu bisanzwe naho batwigisha ngo muri Afrika ngo tugire demokrasi, mu bisanzwe no kuvuga yuko zidashobora gukorerwa rimwe kandi kuzishyira na application ni ikintu kigoye. Havuga nti cye no kuvuga yuko nimuwaye babonye yuko resolution ya mbere kubwo bifuza itagiye mu ngiro, hanyuma bakaca bavuga bati reka turabe twigobyore, bakaca bagira resolution ya kabiri. Naho ubundi cye nibaza yuko uko byogenda kose ndwatorome nitandikiriza kuri kubaho aho ndo je nibaza yuko bigarisho bigarisho bibiri bido kore rimwe mu gihugu kimwe hobaho imwe cyatangu biri nayo rumba yuko ibice kunetradi yindi ubundi baje bari hari muri janama ikayiboneka yuko bakora batumbikana ubwo yuko ariho bye bloke zibiri.
Yego me murakoze. Murakoze Juvenal, icyumviro cyanyu gisa n'icyumviro cyashikirijwe na Professor De Gracias Nkiramira. Reka ariko tubanze duhe n'ijambo ubundi muri wanyu radio Ijwi rya Amerika. Turagaruka kuri aba bashinga ntaye bagira icyo bavuze ku byo mushikirije Juvenal. Miriwe neza Emile.
Miriwe neza Frederic.
Miriwe neza. Muri hehe izina ry'ikirundi ni nde?
Ndi Bujumbura. Nitwa Habumukiza.
Nitwa nde?
Habumukiza.
Habumukiza, murafite ikibazo cy'icyumviro?
Ego gatonya nagoma mere gucyumviro cyuko abatari bake bakunda kuvuga ngo isenare mpuzamakungu ngo yibasira ku Banyafurika. Ni ukuri nta manage nabivuze ibyo birashoboka, ariko nyakubahwa Frederico, ubwiye uraraba umugabane wa Afurika n'ubu ndabisubiyemo, ni umugabane ukunze kubamo ibyaha gusumba iyindi migabane ishika nk'itanu kuri ino. Ni nayo mpamvu usanga uwo mugabane ukunda gutunga urutoki. Ama ngiye ko nakabazo no kwibariza abonya kuba wa Martin Jabandi nagoma namwibarize kuri zigenzo icyo zizatowe mbega abo babiteguriye kwemera. Ego nivyo zarabayeho kuko ugiye kubyihweza neza zose zirahuriza ko yuko mu Burundi ivyaha biba vyarakoze. Yamara mara numva bavuga yuko ngo icegeranisha bajya bahinga cyubaca rimwe mu bintu bidatomora, kandi mukaba nkako bagize amatohoza ku ruhande rumwe kumure barahuye n'intambamye kugira bashobore kuranga izindi nkuru ku rundi ruhande. Ariko nkamwibaza ati mbega icyo cyegera ibyo byegeranyo bibiri nako izo ntuzo zibiri zizokora amatohoza bariteguye kwakira amariziriti abazoba yawure bazokwemera kuyakurirako.
Murakoze Moshe Ntahe Juvenal. Emile, ariko twababwira ko umushikiranganji twari twamutemeye mu kanya gato mu minota 10 ya mbere kugira duhe umuco ku kuntu leta yakiriye ibyo byemezo bibiri. Ariko nk'uko mwavyumvise, turi kumwe n'abo bashikiranganji babiri twatumiye, Professor De Gracias Nkiramira na Moshe Ntahe Nyangoma Leonard. Nabo nyine nibaza ko icyo kibazo mwabaje bashobora kugica hirya no hino, ariko reka tubanze duhe ijambo De Gracias Nkiramira agira icyo avuze ku byashikirijwe na Juvenal. Ibintu byashikirije ni ibintu namwe mwari mwavuze, muce muja no kucimviro n'ikibazo kibajijwe na Emile Habumukiza. Duga ku ijambo mu kanya gato.
Yego cyane. Murumva Federico n'abandi bariko baratwumviriza buriza bwa Voix d'Amérique bakwiye kumenya yuko nta mbere ku byo Nyangoma yavuze cyangwa kuri Juvenal hanyuma Emile. Hariho Nyangoma yavuze ati hariho agateka kazi na muntu mu Burundi karangamiwe, kandi hakaba hariho n'ibihumbi magana atanu amagana ane na mirongo itanu by'impunzi biri hanze. Nagira ndavugira ngo ihembe gato yuko muri ibyo bihumbi amagana ane na mirongo itanu weze ntarimo, ariko n'impunzi mugabo muri ibyo ibihumbi magana ane na mirongo itanu weze ntarimo. Ngira ngo yibagiye rero ko yari gushobora kuvuga n'abandi imbere yaho bariho imbere yaho bo mu 93 mu 2002 n'abandi abarundi b'impunzi ni benshi cyane barahengaho abo muri 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 na cumi na gatanu gusa nabo nyine bariko baragaruka baba kera banabububu bariko baragaruka kandi birandikwa biravugwa ntibakiraba rero baravuga neza ku baje kandi muri Tanzania baravuga babarungika naba no muri hasiteri barazana n'abandi bo muri miserange barabakira barabivuga niyo batavuga yuko ibyo by'uguharura ngo abo bantu bateza ngo ni ukubangamirwa bwa kazi agatega kazina mu nzu ari ingenzi cyane nageze kubivuga ejo bundi ndavuga ndi abahunze muri abo bose bagiye barondeye amapasi barondeye amaresepansi bagiye barondeye n'amahera muri banki rero mu guhunga nawe nyine arabizi twarahunganye mu guhunga nta minota mirongo itatu nari mvize ariko abandi bumwe bariteguye baranamezi barondeye n'amapasi undi bituma bakwiye kubitandukanya atari cyo kimwe nuko ngaruka rero kuri uyu w'inyabikere juvenal ibintu avuze nibyo cyane kuko amategeko abiri araba ikintu kimwe kuyashyira mu ngiro biragoye kandi naho ubura umuhinga gute biragoye kugira ngo bashyire mu ngiro kandi ari ikintu kimwe mugabo ikibabaje ngaha ni uko abo bandi bayatoye ari ba bandi batoye n'aya mbere aho niho kibabaje kuko utubona ko badafite ubwigenge mu gutora cyangwa iyo batoye badaca ku ngufu kugira ngo bashyigikire ku cyo bari batoye kare kandi guhinduza tuva ku bintu hari ibintu byahindutse nayo ni n'amase kugira ngo baze gutanga ibyemezo bindi bisumba kugira ngo bashyire kuri toro nicyo gituma mvuga yuko ijyayo mu nyuma yasaba kubandanya ikiringo gusaba ko babandanya ikiringo barya abandi kandi byarabonetse neza bakerekana ko harimo amakosa harimo ibintu by'ibinyoma
mugerageze mwishure ikibazo cha Emile nawe nyene yabajije yabaza umushikiranganje ariko umushikiranganje yarambwiye ko atariho ngaha ariko n'ikibazo nibaza ko mwokira ngo nkinyishe gatoye mu kanya gatoye cyane rwose ndabona kanya kihuta
yego cyane ukuri yavuze n'ukuri kintu cyumvikana kintu cyerekeye ku kanya internationale centre n'amabyaha nibaza yuko biribonekeza rwose yuko abagenda urabona hari ibintu byihari ingwano muri za Bosnia Herzegovina hariho abantu bagiye muri CPI nabo nyine urumva ntabwo bari bahuriye na les occidentaux c'est-à-dire nabo bahuye na Union bari bahuye na Tanzania n'inoro nk'uko bivuga nyangoma kwa kiranswa uko bigenda kose iyo CPI irakwiye kwitondera ibyigira kuko urabona icyo duhereje kumva kandi kitari cya kera cy'ejo nuko uwitwa Moreno ngira ngo muramwibuka yatanguye kuyitwara bo hari n'ubundi mu Suisse kazi yayitwara yitwa bo nange mu mutwe ubu nyine ngo nawe nyine n'icyo yazije hanyuma rero abantu bose baravuga yuko iyo Sentare Mpanabyaha iyo mpuzamakungu Mpanabyaha yifise ukuntu irengamye ivugwa n'abayitwaye tureke twebwe noneho turahe turazi neza yuko ibintu byabaye sinashyiraho nyangoma yabivuze ibitari bike byo muri Libi muri Iraq n'ahandi mugabo naho tworaba n'ibindi bikorwa mu bisagara by'Iburaya by'Iburuseli urazi byahabaye ipari urazi byahabaye wowe wavuze kandi bitanga uravuze ibihegeje kuba rasidegasi ibyo byose biri ko biraba aho menga we yoyo nta kintu ajya ngo irabemo kuko bitaba ari ibintu biri mu gihugu bya Afurika isanzwe iri kwirondera
mubabageze
ni uko bayigize igikoresho cya politiki kugira ngo bashobore guhagarika umuntu yajyaba aha rero nushaka gushyikira ku kintu ubundi kimwe barondera
ego me reka muratubwira mukanya muraza kutubwira ikintu barondera mukanya muraza kutubwira ikintu barondera ariko nashaka mpina kanya umushyana he nyangoma Leonard nabonyene agicavuze kubyashikirijwe na Juvenal na Emile
urakoze bo icyo nagomba kuvuga gusa nuko umushyana nta yindi namira sokora abanyagihugu kuyitama bahunze ngo bariteguye mu guhunga ibyo si byiza kandi nawe yari igeze guhunga abahunga barahunga banico bahunga ubutegetsi bw'umukazo bw'igikenye ico nagomba kongera ko hari wavuze ngo muri Afrika niho bakora ibyaha gusa bishi hari nuko uraraba ku isi batereza ku isi no mu bindi mu bihugu ari by'Uburaya canke muri Aziya harakogwa ibyaha by'agomerwa mu bishi cyane hanyuma muri imyaka biriko biragorana cyane cyane gufata ingingo mu nzego mpuzamakungu zaba inzego z'ubutungane nk'uwo mugwi wakoreye izi Geneve mu by'ukuri burya abari kureka ujya mugwi nyine wa mbere ukabandanya nk'uko byari byasabwe kandi nta n'umwe yahakanye ibyo bavuze kuko naho leta y'u Burundi ivuga ko ibihakana itabyemera nireke rero ujya mugwi uje mu Burundi uze guhinyuza ibyo leta iri kiravuga cyangwa leta ishobore gutanga isiguro yayo ishobore guhinyuza nico cari gihambaye bari kugumizaho umugwe umwe gusa ariko so nuvuga subiyemo muri imyaka bigiye gugorana gose gufata ingingo mu nzego mpuzamakungu haba muri ONU hanyuma rero ibihugu bimwe bigaca bigwa mu mporero byabo Burundi
umusharanyango byoba biva kuri politike nk'uko leta y'u Burundi bivuga
ico biva ko nuko ico no kwita guerre froide cera sizina cy'ibishivuga mu Kirundi ubu hariho imigwi ibiri y'ibihugu ku isi hariho ibihugu byo mu burengero bw'Uburaya na Amerika ya ruguru hakabaho n'ibindi bihugu byo byose bifite imigwi ibiri birashamiranye uwo Amerika ituza agatoke ibi naho yoba ari mu makosa ibindi bihugu byo bindi bihugu ubundi mu bindi bihugu utufata ingendo yo kumushigikira umwansi w'umwansi n'umugenzi wanje niko bimeze ubu hanyuma rero guhura abanyagihugu nibo baciye mu mporero urabona hariho nk'ibihugu tuvuge cya Venezuela cya Cuba igihugu cya Cuba ni igihugu gifise umutwaro mwiza cyane Venezuela Iran n'ibiki kenshi urahura ingingo yose ifashwe tuvuge n'abanyemerewe cyangwa abonye Buraya baca bayigwanya ku kindi gihugu cyaba Uburundi
tubibutse inshuti muri Seiko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwibe neza
ahani bwakeye muraho
ego me muri hehe ga Jean Bosco
muri South Carolina muri Amerika
ego me duga kwijambo murafite kibazo murafite cyumviro
ikibazo cyanjye nashaka kubaza Nyangoma arabye agasakisaki ibihugu by'Uburayi na Amerika bifatira Burundi nkabijya ibihugu by'Uburayi byafatira u Rwanda ntibigere bivuga ku kibazo cy'inkotayi ikibazo cya kabiri nacyo arabye ukuntu abarundi barimo baravura ibyo bafashishwa mu Rwanda ubuzima barimo nibwo bwiza gusumba ubwo barimo i Burundi ikica gatatu nacyo babarundi bafatiwe mu Rwanda imahama bagafungwa bararekwa murakoze
Jean Bosco reka Dieu Jambo Claude hanyuma turasaba mushyana Nyangoma atangura yishyira ibyo bibazo bya Jean Bosco Claude mwiriwe neza mwitwa nde Claude izina cy'Ikirundi
niyo nzima
muri hehe
ndubumbura mugo mvuka mu Kirundi
ego me duga ku Jambo kibazo cy'imviro mu kanya gato
ikintu naza gusikiriza kitwa delegation tiri yenda bona nubwo iyo kubya inero pene yitwigishije bitanye na demokarasi zanga nabo batayikurikiza turakunda kuvuga ko ishyigiki abantu bayirwanya mugo ubirade imwe na imwe usanga ariyo kubera bamwe bavuga ati mugire abagisere rero bagutohoza mugo bahera poro leta bakorane hamona iyo asimbya ikabyaza rero ngo mbona ibyiza ujya mugwi wa mbere ubwo n'ubwo bwa Afrika kujyanye ngo niyo mbiza numva bokorana na leta hama bagatora ibintu bose bahuriye ko sinzi gituma baguma bihambira bumva ni hamwe nyene bajya bakora ayo matohoza ku rwego rwa UN bataba bashyira n'ibintu byabo ugasanga batangira pora atari yo leta make ngise irumvikana uwo ari wese ashobora kuyagira
murakoze Jean Claude Niyonzima reka duhe ijambo ubwa mbere na mushyira nta Nyangoma yishyuye ibibazo byabajijwe na Jean Bosco wo ari muri Amerika mu ntara South Carolina
kuri iki kibazo ya barije yasa nubagereranije ivyu Rwanda n'ivyo Burundi ibihesi bimwe ariko kuvuga yuko umuntu yashobora gusigura ikibi akoresheje ikibi nyene mu kindi nimba hari ari ku bihugu kanaka amakungu yarapendereje uyu n'uyu n'uyu hanyuma ku kindi gihugu ari nk'u Burundi hakaboneka ibyaha ntawe usigura ngo ko bariya nabo bakoze ikibi atakiro babaye ngo niko kirero ubu bakurikirana u Burundi ibyo kuri twebwe abarundi nta kamaro ntaho byo dushikana ni byiza yuko twebwe iwacu mu Burundi abakoze ibyaha abahunyanze demokarasi bafatirwe ingingo ibyo turajya kubigaruka kongera ngo mu gusozera ikinama aho twavuga icigwa twokuramwo muri ibi biriko biraba mu Burundi ku bijanye n'agateka ka muntu hanyuma yabadije ati mbeu busko nyine ati mbeu ubona ubuzima barimwo ari bwiza mu Rwanda bari mu Rwanda gusumbwa mu Burundi abahunze ibyo ni byabiri byo gukora kwitama abantu bahunze ntushobora kwibaza abantu ibihumbi 180 bataye ingo zabo amazu yabo bagahunga ngo rero bahunze ubusa ariko ubona bagira bakwice naho ugenda urashuhunga ntatora ahashitse hose arahungira ni Kongo arahungirayo kugira ngo ubwa mbere akivyo ubuzima bwiwe arashura gushika yagafuga nta numwe ahiriwe haba no muri Tanzania nta muntu ahiriwe ari mu buhungiro bafungura nabi kesha n'abatanafungura barapfa n'inzara barafungurwa ibyo sino bimenya ariko abahunze abantu bahunze bose abantu wese si umutsabatagatifu barashobora kugira amakosa mu gihugu bahungiyemo iyo leta rero icyo gihugu irafise uburenganzira bw'ukubahana bwo kubafata ikabahana ifise ibyo bagiriza icyo gihe iyo nyishu ntayonoro nkano kubera ko batumbwe ntabyonzi
yegome musozere ku kibazo cya
babafatanye babimenyesheje
musozere ku kibazo cya Claude Niyonzima mu munsi munota umwe avuga ko ishyirahamwe rya Buraya ryigisha ya demokarasi ariko naryo ridakurikiza demokarasi duga ku ijambo
bo ishyirahamwe rya Buraya nta bota bavuga ngo ibyo cyo no bivuga ko nta ushobora kuvuga ngo arasubya demokarasi abandi ko uzuvuye mu ishyirahamwe rya Buraya ryo barisumbya abandi ko ritegereza kwigisha abandi mugabo icyo twovuga riramaze gushika ku ntambwe itari nto mu bijyanye na demokarasi hari ibihugu byo muri by'iburaya byo mu ishyirahamwe by'iburaya ibyo bihugu uhura bihonyanga agateka iwabo ugahura n'ibihonyanga n'agateka ka muntu no mu bindi bihugu murabona isamburwa rya Libya nk'uko nabivuze ryakozwe n'abavuye mu bihugu by'Iburayi abo bantu nta n'umwe arahanwa
isamburwa
rya Iraq nta n'umwe yabihaniwe ariko kandi ku bijyanye n'ujya mugwi si ukuvuga ko ari wowe w'abanyaburaya abantu bahava bumva yuko ujya mugwi wakuzitoza ku Burundi yo wari urongowe n'umunyagihugu wo muri Algeria urimwo rero abantu bava mu bihugu byinshi bava Iburaya gusa
reka tumwe ijambo na Degrasiase Ntamiragire icyo avuze ko byashikirijwe na Jean Bosco eka na Claude Nyanziba
yego cyane urakoze nagira mbere no kuri ibi ikintu cy'inzira gikomeye cyane nyamara aravuze ati nta gusigura ikibi ukoresheje ikindi ibyo nibaza ko ari ibintu byumvikana kandi twese dushimikira mbere n'abarundi baraciye umugani baravuga bati ntawubwira ngo wagaye kandi ibyo tugiye turabikurikiza noneho kugira ngo twoba tubikurikize ku Burundi twaba dukora ibidashoboka kandi nyangoma twarakoranye arabizi neza yuko ibyo bintu twarakunda kubivuga ntawubwira ngo wagaye rero ikintu nibaza kiri gikomeye cyane yavuze kuri ibi by'abatinyi n'abahunze bari mahano yende bate yuko hariho ikiba mugatiye kwa ingonzi baradigije ibikoresho ibikoresho nazo nyine tani byo byiza arafata igitigiri cyabo bakacubaga bakacongereza bagira kinini kikaba kinini hose bakavuga ngo ni ibi n'ibindi mugo baza guharura bavuze ngo harimo ngo babaze iyo 70 hamaze gutaha bashyika 30 baguma bongereza ngo nabara bayihumbira mu 8 barafite igituma bagira barafite ibindi ntumbero iyo ukwama ndariko barongera icyo giciro nicyo gituma jye novuga rero ni ibyo naho umuntu avuga ngo nyamara yavuze ngo gukindaga umuntu ibyo noneho ndabyo namenyere no guhunga narahunze kandi mpunga meze ndahari cyane n'amabombe menshi amaze kuvuga mu iri wanjye n'abana bakomeretse n'abandi ndabahunga nyango marabiri mugo ngiyovuga ko ndiko ndakindaga abantu murembo ndiko ndavuga ukuri ukuri rero ni ukukuvuga hanyuma rero umuntu ageze agatuma yisigura ati aha hariho ukuri yavuze byo ibyo rero n'ibintu byasitse byinshi mu Burundi nitwavuga rero ko abantu tuzo turabakindaga mu gihe tuvuze tuti barahuze kandi ibyo ni ukuri barahuze bagarwanye n'amaneza cyane na frontiere barazirenga batangurana ibyo tuvuze nitwo bimaze kumwanya umwanya n'akamaro icyo rero nuvuga gusa ndashimikira ko ni uko imbunzi zirafite uburenganzira zirafite amategeko agigenga hariho amakonvensiyo y'igeneve na ibiyeme agenga ibyo by'imbunzi bivuga yuko ibyo bibwirwa gukurikiza mbwa bitangaje ni uko abatangura kutayakurikiza arabonye ntibabigeje ariyo roho komisariya de refugie ifata abantu bashaka gutaha ikabangira cyangwa ikabongerereza
ayo n'amakuru mu wamaze gutohoza ko hasere yankira impunzi gutahuka mu kanya gatoye cyane gusa amasobanuro
byavuze imbere na guverinoma ya Tanzania
ego me mu kanya ka imbere
minisitiri w'interior muri Tanzania yarabibije yavuze kandi arabwira ati ahubwo mutabarekuye ni mwebwe muzo tamugenda nyuma y'iyo mvuze yarabibije ati abo bashaka gutaha baranabizeze bo nyine barabyibwiye mbere n'abarefugiye na minisitiri w'interior
ego me mu kanya kari imbere ndaza kubaha akanya mugire icyo muvuze ko vyo mwashikirije mutatomoye neza muvuga ko hariho ikintu abanyaburaya bo barondera mu Burundi ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo umunye wa radio ijwi rya Amerika Dieudonné mwiriwe neza Dieudonné murikumva numva telefone ya Dieudonné itameze neza reka turabe Innocent mwiriwe neza
yego ndabumva
Innocent muri hehe
nagoma bazaba batire
muri hega Innocent
ndi Bujumbura
izina gikirundi ninde duga kwijambo
sengiyumva
duga kwijambo
aba mazaba batire kubatoye imigirizwa cy'abantu cy'u Burundi none mugire no gicoza n'ibyegeranyo bisa ibiganyo bizira mu ngiro gute
murakoze
ejo
murakoze reka mushyana nyango makuru kuri ibyo bibazo bibiri ibyegeranyo mu gihe iyo mirwi eka iyo mu gihe huboneka ivyemezo bitandukanye byo kwakirwa gute duka kwijambo kibazo ca Nsengiyumva Innocent
yewe navuze kare kujya mirwi n'ibintu bidatomoye bijya ibibaho kwabaye ukwikura ibikorwa umva umugwi ujya wa kabiri uvuga ngo uzotanga icegeranyo kuri leta y'u Burundi kandi leta y'u Burundi ariyo yagirizwa ivyaha ibyo rero byabaye kwikura kugira ngo urabona ijya CPI ijya Centre Mpuzamakungu mpanabyaha ifisigaje ngira ngo sinzi ko n'ukwezi ndi gukikwiye kugira ishobore kuronka uburenganzira bwo gukurikirana baba barakoze ivyaha mu Burundi nibaza ko ari cyo carondewe kugira ngo bazibukire sentare mpanabyaha ariko n'atari irya harashobora gushingwa izindi sentare zihana ibyaha ndengerabutungane mu gihugu icyo ari cyo cyose ariko hanyuma rero ntihamera yavuze ngo impunzi bazigize ibikoresho n'ibiki rwose nibaza ko ibyo yavuze ari byo kandi akuze ngo ndikamuri kwa harya mu Burundi hariho amahoro hariho icatumye izo mpunzi zihunga kirangiye abantu boca basaha mbe bona wewe nyina mirage wewe ari bisazo kubona mbe mba ndi hanze gutya nge nashima kuba ndi mu Burundi
Ego me mwoshe na hede kwa siyase nina hamila kukiwazo chabajijwe na sengi umva inosa mugiheho tangwa ezemezo eka mugiheho shikirizu wa mwere tandu kanyeho kwe meguki
Ego ikini kandere nukuri no buganga shimikirako no vira unarudo mgenza anji nikaribu ile nyangu manukuri nikaribu kuko wewe twagiriye rimwe twajanywe n'ikintu kimwe mugabona bamwe twaragarutse abandi murayiza mugaruke ubwo navuze ko tutari mu murabo w'1950 mwavuze n'ikintu nibaze yuko rero bishobotse no ngaha mu Burundi harya abantu b'abavukanyi bamaze mu mutima w'ikigongo kandi bamaze mu mutima ukundikana nta kintu kiriho kiza ku isi kizoza kingana urukundo ubwo nabwo rwa nibwo rwubaka nibwo rwamavuka imbombani icyo gituma rero umuntu yagaragaza agatsinda akitsinda akavuga ati reka ngende njye kubonana n'abandi nabyo ndi ngaha ngira ngo bize kitari mike none rero karibu mbwenzi karibu n'ukuri kugira dore ko twajya tukarara n'icyo dufashanya tubana mu cyumba imbere mu byiyumviro ibintu rero yari tuyavuze yari yavuze n'ibintu by'abantu ni kudahana mu Burundi ibyo kudahana mu Burundi nibyo bitwononeye narivuze kuva na kera nibyo bitwononeye kuko n'abakozi bibi baratekakavuga ngo bakoze byiza n'abantu bakoze ibi muri abo bumva bapfu bahunze bose bavuga ko na raporo ya Dwadrom ivuga ko atakinga ariko ntigeze bavuga ko ariko na rimwe bakoze yewe nari ngaha nibyo gutuma navuga ni ukuri ikintu cyerekeye kugira icyo dukoze dufashanije twese umunsi numvise na sinzi akantu navuye ariko bavugisha Margarita Barankitse avuga yuko kifo pardon kifo mena plutôt penser à l'espoir à l'espérance byeri nibaza ko ibyo bigarye byubaka nibyo nibyo kugira ngo byubake kuri twese
ndabona kanya katujanye mushyanahe
Europeyene n'ukuri nibaza ko Europeyene yaragize ingorane cyane ibonye yuko abonetse komisiyo kandi komisiyo izoza gukora ibyikoze byose ikabishikiriza leta y'u Burundi
hari ikintu mwavuze mushyanahe Deogratias Ntinamira mvuga ko mwuvuga cerekeye icyo ibihugu bya Buraya birondera ku Burundi mu kanya gato mu munota umwe mushaka ku munota umwe
icyo leta y'ibihugu bya Buraya birondera ku Burundi ni uko u Burundi bugaruka bugatekereza bugatekereza bugategekwa ibyo rero nibyo bamenyereye kandi byari bamwe bashaka kandi abakoresha bose imbere yaho barabyemera ubu rero hariho abagabo ngaha muri iki gihugu bagira bati nimba mushaka ko twumvikana reka twumvikane mugabo ntimutubwire ngo ikintu kimwe ngo gukora kandi muzi yuko dusanga igihe uburenganzira cyo kugukubwira icyo tugeze nabi
ntabwo
u Burundi bugeze yego navuze kare nanabitekeyemo sinabikije navuze nti barondera abategetsi bo ngaha muri iki gihugu barondera abategetsi bo ngaha muri iki gihugu bakaduka bakavuga ngo naka ngakoze bijya nabo batigeze basa no kubirara kubera baronse umuntu arimubwira babwira ntibavuge n'abantu bigeze bakoze ibintu bishya abantu batiriye abantu babomeye amazi bati nibyo bibyo nta kintu na kimwe kiri mu muri ya roko kiraba ibyo bintu kandi bihari abapolisi 39 bicwe bitwa nibigiye nta kintu na kimwe kirimo nicyo rero navuga ndi yabo barondeye abaronda gusa abategetsi mu Burundi kugira abaretse bashyira ko mugabo nyangoma baje kuvuga ati nta n'ukwezi n'imisi gusigaye ye nibaza bataa gusigaye mugabo ibyo bashobora byo bashaka gukora byose umva arabishaka
egomeyerekatigaruka
undiyam zigiye ku bintu byabo
reka ndabona akanya katujanye tubibutse inshuti mwese tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile. Emile mwiriwe neza? Emile muratwumva?
Ndabumva.
Mwitwa nde, izina ry'ikirundi?
Ndikumana.
Ndikumana, murafite ikibazo icyumviro mu kanya gato cyane rwose.
Oya, icyumviro nayo biterera n'uko mbona izi komisiyo zibiri mbona icyo zizogira kuko bari ku kawaida bari kuha ijya ya mbere niyo yari ku bari guha uburenganzira bwo kubandanya naye iyi yindi nayo irumva hano nyine wo kugira ibintu turabona ko hasigaye n'ukwezi nyakuri n'ukwezi kumubwira kiriya kingo gihere cyo kuva muri gepeyi numbanje cyo sinzi abone ya gusohoka simbona
ego murako
ko atorindira arahe mugabo si nta kizera umuntu yobi
ego mereka murakoze cyane gose reka duhe ni jambo Thomas. Thomas muri neza Thomas
allo
muratwumva
ego ndabumva
izina y'ikirundi ninde
ndayishimiye
muri hehe
ndi buzumura
murafite ikibazo cy'umviro duga ku jambo
ego je muri make kuba muri leta badashobora kwemera ibijya ngingo uko ari zibiri zafashwe ndabitahura mu gihe umuburanyi iyo ariwe agomba kwicira urubanza keshi iyo hawe undi ngo mucire urubanza keshi agomba abona yuko umenga ari karamuhohotera rero muri leta muri make bameze nk'abatemera ko haramabi yabaye mu gihugu we mu gihe batemera ko haramabi yabaye mu gihugu ngo kwemera yuko hari umugwi woza kugira amatohoza mu gihe rero yaba bemera yuko amabi yabaye bategezwa kwemera iyo migwi ikagira amatohoza ama kumvikana ngene bakorana muri iyo migwi ku buryo amatohoza aba aya ayisanzwe ari ku mugaragaro nimba hari uwakoze ikibi agahanwa mu gihe rero bajya bagikingira bagitinya ngo abazungu mu gihe tukibasaba nubu baracyadushwara kuko iyo bavuze bati hategezwa kwa bone guverinance bagaca babona hari ko haraba mabi byamfashanyo bari ko bararonda ngo bazezironka gute
iza
nuko ngo kwemera bagakorana n'iyo migwi kugira amatohoza abe ayagaragara hanyuma ukuri kujya habona uhanwa hanwe kuko utagiye batotora abantu bagukorera nabi na leta nabo badakurikira neza uduhura warakoze nabi
negome murakoze Thomas ndayishimiye reka duhe ijambo umushyira na inyango magira icyo avuze ko bishikirijwe na Emile Ndikumana na Thomas ndayishimiye duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
no ibyo Thomas avuze nibyo biratomoye yuko izo komisiyo ibiri nta kamaro hari hakenewe imwe kandi rya ya mbere ni leta y'u Burundi yanze kwijya gukorerayo iyo yemerika rike gakorerayo niyumvira yuko hatari kuba amahane menshi hanyuma rero turiko turavuga benshi bumva yuko umengo ijya komisiyo ya mbere ni y'abazungu yashyizweho na ino Europe ni yashyizweho habanje kuba ubwa mbere itohoza ryakozwe na Honi irashyikiriza raporo bacavuga dushyiraho umugwi w'abahinga akora itohoza ku gateka ka Dinamuntu si abanyaburaya rero bayishyizeho icyo ni kintu twari dukwiye kumva nibaza yuko twari dukwiye gusozera tugaruka cyane cyane ku byigwa
ku cigwa ndaguha kanya mu kanya muco muze ku cigwa Uburundi
biraba mu gihugu cacu mu bihugu byo muri Afurika ndetse n'ahandi
ndaguha kanya mu kanya reka duhe n'ijambo Professor de Gracias Nkamira agira icyavuze ku byashikije na Emile Ndikumana na Thomas Ndayishimi duga ku ijambo
yego cyane ukuri ibi bavuga urabona wese bavuga kuri ibi ibintu bishyize ibiri zafashwe igihe bishyize ibiri zafashwe rero nuko urabona mu bisanzwe navuze ko ariko ari imboneka rimwe ntibishoboka ko bashobora gufata kuri ikintu kimwe rumwe mesije rumwe mupiri rumwe porobeme bagafata ibintu bibiri n'ibintu bidashoboka nibyo bituma bigoye no kwishyira mu ngiro ariko mu gihe babona neza yuko bikenewe hari ikintu cya mbere gikomeye ntibashobora kuvuga ngo aba babikoze abaribo bagaruka kandi ntibatumye abantu ariko barahari icyo ni ukubikuramo ntibashobora kuvuga ngo bagiye kugira raporo baha abandi kandi igihe uburyo n'ubushobozi ifite leta ikagira na polisi ikagira na justice ikagira n'amategeko n'ibiki nuko bishobora kugira ngo bahane arangira byahanze hamwe
ni musozere
yego nibaza rero kuri icyo kintu ariko ibintu kiri bikomeye cyane kuko nabo bagira komisiyo asimara akunda yanajya bagire iya gatatu niko navuze iya gatatu mugabo bamenye ko uburundi bugwiza kuba bukiri mu ruhara kandi abantu bajya mu Burundi bagaheza bakagakorera mu Burundi bagahebwa raporo abarundi
muriko murabandanya kumiza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Daniel mwiriwe neza
mwiriwe
izina ry'ikirundi ninde
ni Bizimana Daniel
Bizimana muri hehe
Timo Burasirazuba bw'u Rwanda
murafite ikibazo cy'umubiri mu kanya gatoya cyane
je kintu wenda na ganira na nyamitwe uwo nguwo
nyamitwe si
hari cyo namubwira cyo urabona iramyanzuro yafatiwe na uni mu byukuri bashaka bavuga nyine kuri president ngo kubyara byaba byarabereye mu Burundi ese namubaza ese mu Burundi niho haba bahonyora uburenganzira bwa muntu kurusha ahandi cyango nuko batwebwe abanyafrika by'umwihariko abarundi duhanwa ko dufite ibyaha byinshi kurusha abandi kuko ingero nyinshi aho agateka kazi na muntu kahonyowe yaba muri Libya abantu barapfuye cyangwa n'ahandi hose ese kuki ari twebwe bareba cyane baduhana okay najya ngo nyamitwe agire icyo
nyamitwe si hari umushyana nyamitwe si hari twatumiye umushyana hehe gura siyasa nkinamira n'umushyana hehe nyangumare yonara ariko nibaza ko nabo nyine bashaka kugira icyo bavuze mu kanya gato cyane gose kuri icyo kibazo mubajije umushyana hehe nyangoma mu kanya gato umuntu tumwe kugira ngo unze kuronka umwanya wo kutubwira cacigwa abarundi bokura muri ko biraba duga kwijambo
ugoma security cyiko twabikuramwe
oya banza wishure umushyana hehe Daniel Bizimana
kuri icavuze ni kibazo cyane cyo bivuga ko ubu ni sinkiganwa cyo guhonyanga gatika ka muntu rero turiko turavuga ariko mu bihugu byinshi ku isi agatika ka muntu akaronyangwa kandi amatoza bamwe bakabyanka uraza agatika ka muntu gahonyangwa muri Palestine no mu bindi bihugu mwarumvise birabera za Birimani ibyo rero naho nyine amatoza arabaho sinomenya
egomereka
nido mu gihugu kanaka ariko
amatoza
yekaye ariko ni byiza kuba byarabaye iwacu
ndabona akanya katujanye mushyira nyango mureka duhere n'umuntu umwe mushyira ntaye de gracias ntamira gica avuze ko byashikirijwe na Daniel eka muri ibyo bihugu niho honyene haba ihonyango ajya gateka kazira muntu kurusha handi mu kanya gato umuntu umwe kugira ngo muronka kanya ko gusozera
namwe sigonda cinda gutebye n'ukuri nagira ndamushimire uyu mushyira ndaye Daniel kuko aravuze ikindi cyumvikana ngira ngo gishobora kudambele intatiyo ibyo twari kuturavuga byose kuko aho bahonyungaga teka kazi na muntu bahonyangaga teka kazi na muntu kimwe mu bihugu gusa kandi ntaho bitari nta gihugu numva batavuga ko kirimo ibyo guhanyanga agateka ka muntu naba imyaka mirongo itatu namaze iburaya
Mushikana nyango banamwe musozere cyane rwose muri akanya ndabona katujanye ndabahe umunota umwe mu icigwa urundi abarundi bokura muri ko biraba nikihe mu kanya gato umunota umwe
wowe nta make icigwa twokuramwo kuri ibi biko biraba ku Burundi by'agateka ka muntu nuko dukwiye kurikanura abanyafrika ndetse tukamenya ko tuzeza kwiba ko atari mu bya politiki gusa ariko mu by'ubutunzi no mu bijyanye n'agateka kazi na muntu tukabavanura cyane cyane n'intwaro z'umukazo n'intwaro zihonyanga agateka ka muntu maze tukubaka Afrika nshasha yikwiye
ego me
mushyana tugakomeza kandi n'inzego ubu ziriho hariho sendari yubahiriza agateka ka muntu
bigera
ivugwa ku rwego rwa Afrika
yashinzwe ku mwaka wa siyasa ntihamira namwe akanya ni gwanyu musozere mu icigwa Burundi abarundi Afrika yokura muri ko muri ayo ayo cyo cyemezo bibiri bya labisowe niki
icigwa cya mbere Afrika yokuramo ni ukubona yuko nayo nyine igiraniwe hariho abantu batashaka kuyikukira ngeza ke cyano rya n'uburyo bwo kuyibanya urabyumva hanyuma rero igahera kibuhere dere muri za one muri za komite z'abantu no mu bindi byinshi mu bindi bya ekonomi bya finance ekonomi n'ibindi by'amayindustri ikabona yuko badashobora kuyirekura kubera ariko barayisahura bayitwara ibindi ikindi nacyo nibaza yuko tukwiye gukuramo cyane cyane na twebwe abarundi mugabo n'abandi banyafurika ni ukubona yuko twa abantu babuze ubwigenge kugira ngo bashobore gutora ibintu bibiri bihushanye mu munsi umwe urumva ko harimo ikintu cy'ingorane
ndabashimire mu shyanahe ndegurasiyase nkinahamira ndabashimiye namwe Leonard Nyangoma turashimiye n'umushikiranje Burundi ajeje wagateka kazi na muntu mafatanye n'ibyo abandi yaduhaya kanya kiwe kugira ngo tutubwire cyane cyane ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ivyo vyemezo bibiri turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America baduteye akamu bagashikiriza ivyimbiro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye ingenieur Suleiman yadufashe kwegeranya ikiganiro na Fatou Kalala yadufashe gushira hamwe kiganiro twashikirije murakoze mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.